Vanya icing on the floor. DJ pulling, now we could it mixing the soul. Could it you bits, now honey, I made it, bro. Saburunwa runini haraba jama mwicaranye umwanya munini wogira nimbwa zabariga sekururimi kubera isaku bamamwe ziteye isoni naguye ndagarutse kwanza nta urondera umwembe munsi y'igiti kibuka abo bose bagukonda nuko wacita abo bo batarashika imbwa zikurikira inyama reka tuje imbere nabo baje inyuma dukore nabo bagume basama umufuko w'ishati bizoba maramanyama